Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu.com numwanya w'ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga rero komine yavugizo ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ayandi makomine agize iyo ntara ni Kayogoro, Kibago, Mabanda, Makamba na Nyanzalak. Iyo komine ikikujwe n'imisozi ihanamye ya Inanzegwe. Komine Vugizo iri mu buraruko bwa komine Mabanda, mu burengero bwa komine Makamba, mu bumanuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu buseruko bwa komine Nyanzalak. Komine Vugizo itunzwe hanini n'uburimyi. Iyo komine ifise abantu 44,476. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara ya Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva mu mwaka w'1972. Kibazo cy'amatongo kiba kenshi inkomoko y'amatati. Benshi mu bahunze icyo gihe bakaba bariko batahuka muri iki gihe. Umutekano woba wifashe gute muri komine Vugizo muri iki gihe? Nibihe byo babiriko bikogwa mu ntumbero yo guteza imbere iyo komine? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umustanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Joseline Nibimpa mwaramutse. Allô? Allô? Kumurongo wa telefone ndi turiko turamuronka Madame Joseline turabandanya tumurondera ku telefone hani kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho tugira tuvuge ku vyerekeye komine ya Vugizo iri mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba. Joseline agarutse ku murongo wa telefone. Madame Joseline muratwumva? Allô? Allô? Mu twihanganire mu buhinga bw'ivyuma baracari ko baragerageza kurondera umutumire wacu uno munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikana mu Kirundi n'Ikinyarwanda. No, ariko wari wa Yo ishuri ya Amerika Washington DC twagize ibibazo vya technique mu buhinga bw'ivyuma aba technicians bajejwe bariko baragerageza kubisubiza mu buryo mwanya bizoba byose bisubiye mu buryo turasubira tubabwire tubandanye ku kiganiro turiko tuvuga uno munsi.
just where? Can you come and please? Cause I wanna be with you.
Dusubire dusabe imbabazi abaduteze amatwi hari mu kiganiro muri sangatwa y'dusi no munsi ivyuma ntivya ntivyagenze neza hano muri studio i Washington DC tukaba tubasavye ko mwo twihanganira ico kiganiro rero muri sanga nticashoboye kuba kubera ivyo bibazo vyo mu buhinga bw'ivyuma
muri sanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC dusubire dusabe abaduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika kutwihanganira ku bijanye n'ikiganiro muri sanga kitashoboye kurengana kubera ibibazo byo mu buhinga batashoboye abatekinisiya gukura mu nzira muri umwanya makuru two babwira tubafitiye umugwi w'abatanzania barimwo abagwizatunga bitwaye basaba sentare y'umuryango wa Afrika buseruko kuyobuza ibihugu bigize uwo muryango harimwo n'igihugu ciwe gusinya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu by'Uburaya mu byo budandaje amasezerano azwi ku izina rya Accord Partenariat Economique ubwo rwanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri aya masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakori n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaye bavuga ko aya masezerano yotuma ibidandazwa biva i Buraya byuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugaragahomba umugwi wabitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare Sentare yavuze ko ibibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvu bashikirije Maitre Nestor Kayobera yaci asaba ko sentare yofuta urwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare y'umuryango wose bagenzi we bamaze gushigikira icyo cyiyumviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya amasezerano ateye impari abakuru b'ibihugu vya Afrika buseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawoshobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose Nshuti rero mukunda radio Ijwi rya Amerika twashoboye kuronka umutumire wacu akaba ari Madame Joseline Nirimpa yoboye komine Vugizo standhe wa komine Vugizo Madame Joseline turabaramukije mutubabarire ubuhinga bw'ivyuma byagoranye muri studio turimwo ubu niho bigisa nibija mu buryo twashaka rero ku kiganiro twashaka kubabaza kuvyerekeye komine yavugizo muyoboye ukugena umutekano wifashe muri iki gihe Allo muratwumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Katiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC ku murongo wa telefone tusubiye kuronka umutumire wacu umusitanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Muranyuva, mutubabarire dusubire tubasabe kutwihanganira ibyuma byatugoye muri studio turimwo, nicyo gituma iki kiganiro cya TV gutangura. Yamara nashaka subire ngaruke ku byerekeye komine ya Vugizo, imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi. Iyo komine ikikujwe n'imisozi yanamye inanzegwe komine Vugizo imuburaruko bwa komine Mabanda mu burengero bwa komine Makamba mu manuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu buseruko bwa komine Nyanzarake. Komine Vugizo itunzwa nini n'uburimyi. Iyo komine ifise abantu 44,476. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'1972. Ikibazo cy'amatongo abasize bahunze basize ico gihe kenshi kikaba ari inkomoko y'amatati benshi mu bahunze. Kuva ico gihe bakaba ariko baratahuka muri iki gihe umutekano rero woba wifashe gute muri komine muyoboye ya Vugizo?
Komine ya Vugizo ariko abo bantu mufutse ko twoba tuyoboye bararenga ngaho, kuko twebwe tuyoboye abantu 74,000 n'abantu 1,365.
Nibaza ko ari ibitegeri bya kera natanze. Ibyo bitegeri ni bya nyuma?
Uretse bya nyuma kuko abantu baguma bavuka.
Ego.
Ego. Iyi komine tuyoboye ni komine itekanye cyane, umutekano hose ku mitumba yose uko ari 20 umutekano urakwiye.
Mu gihe havugwa ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, tukaba tuzi ko iyo komine ari komine itunzwe ahanini n'uburimyi, mubona uburimyi bumeze gute?
Uburimyi ubu tugeze muri sezo ya be, uburimyi bwifashe neza, abantu bariko baratembera ibiharage, kandi ibiharage bimeze neza, n'inzira byagenda neza, umwimbu tugenda neza.
Ijuru rimeze gute?
Imvura ikagwa neza kandi noneho igwa neza iraterakwa.
Haravugwa ko hari indwara yateye ibitoke bigahona cyane, hari inyishu mwatoye kuri iyo ndwara kugira ngo ibitoke ndazi ko bivamwo inzoga eka hari n'ababifungura, iyo nzoga nayo ikaba izanira amahera abanyagihugu. Icyo kibazo kifashe gute muri iki gihe?
Ibitoki byaragwaye n'iby'ukuri ku mitumba imwe imwe usanga nta gitoki kihasigaye, hateye indwara ruhonya bitoki. Ariko ubu turiko turabisubiriza aho tumaze gutera ibimaze gukura bimeze neza.
Yego. Naho ku kibazo cy'amatongo kuba ariko baragaruka mu gitunganya gute bari bahunze?
To ni kibazo cya CNTB mu gihe baba batasubizanije neza. CNTB iri ngaho ku by'amatongo.
Yego. Komine ya Vugizo ikikujwe n'imitumba ihanamye y'inanzegwe, mu bituma uruja n'uruza rw'abantu cyane cyane bakiye nko mu mabarabara bigorana, ko hari barabara rimwe sinzi kuba ruko haheze igihe kirekire ryinjira muri komine Vugizo ridasohoka, sinzi ko muri iki gihe mwoba mwaragize intambwe ku bijyanye n'inyubako nk'amabarabara.
Eko twaragize intambwe cyane, hariho ibarabara twitiriye Mukanya rirashika Inyanzarake, ho ni barabara twikoreye twebwe n'abenegihugu. Indi naryo ntirijya mwari musanzwe muzi, hariho n'ayandi mabarabara turiko turaca ariko aracikagege nayo nyine azoshika hirya muri Rumonge, kandi hari n'ayandi mabarabara turiko turaca azoserukira muri Makamba, kuko turi ku kibuga cy'iterambere turiko turakora.
Yego. Hanyuma umuntu yitegereze nk'ivyerekeye umuyagankuba n'ikibazo gikomeye mu bihugu byo muri Afurika no mu karere k'ibiyaga binini, umuntu ari kari tegereza nk'ibikoko bijanye n'iterambere ari nko mu ma centre de négoce nka centre de négoce nzi nk'ivugizo hari umugambi mwa mufise ukuzana amatara ku ya centre de négoce
komine vugizo twaraheteje kugira etide kirango dushobe kurahura umuyaga nkuba uva muri kuri urya muyaga nkuba uri mu mabanda kuko turi ku kivi kuko mu gihe haba hari amahoro turondera kurondera gukora ibikorwa by'iterambere
ego reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Jean-Marie uratwumva
ego ndabumva cyane
mwiriwe watubwira izindi zina naho uhamagaye uri
mboneka nk'ishimana
uhamagaye uri he
umagaye ndi muri komine y'isare ucumbura y'isare
ego ufise ikibazo cyangwa ikimbiro
ikibazo nagira mbaza umutumiye naho bitakunze ko ndabakurikirana kare ivanye nuko
twagize ibibazo by'ubuhinga
ego cyane nagira mbaze umutumiye mwatumiye
ego
ko tubona tubwiye muri komine iwacu batubwira ngo ibikorwa by'iterambere ariko twagera ku ruzi ugasanga ntidushoboye kuronka ibingorongoro kugira ngo dutarure uruzi kiraro kumbuye turonka uburyo bw'uko imodoka ishobora kurengana nabo hari intererano leta yoba iriko irabafasha kugira ngo baronke ivyo biraro canke ahasabwa ibingorongoro biceho kuko numva ko bariko baragira iterambere ariko iyo bageze nko ku ruzi hakabura ikingorongoro canke ikiraro ryaterambere biba bibaye ifagusa cagira na mubaze murakoze
murakoze mumwishyure madame Joseline
batise yuko hari ikindi kintu twakoresha mu gukora ibiraro komine vugizo isanzwe ari komine yateye ibiti kuva era ubu turafise imihimiri ibiti binini cyane turabishyira ku biraro nyine imiduga n'abantu bakibitarengana
murakoze dufise kandi Gilbert batumva Jibe uratumva? Jibe uratumva? Ngo tubwira yagiye Jibe ntitukimufise ku murongo wa telefone reka tubandanye n'umutumire wacu Madame Joseline Nibimpa musitante wa komine Vugizo iri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi hari amafaranga leta yoba ibaha ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere
iratanga imiliyoni amajana atanu ko mbimbiizoayoaaaee
alo muratumva umurongo wiwe wa telefone turamutaye ku murongo reka tubandanye kuvuga ku vyerekeye komine yavugizo ku bijanye n'iterambere haba mu bisata vy'inyubako ibisata vy'uburimyi hamwe n'ivyerekeye indero ni mu kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika turarindiye turabe ko dushobora gusubira ku murongo umutumire wacu Madame Joseline Nibimpa kuri telefone mu kurindira reka tugabuke ku twasubiye ku murongo umutumire wacu Madame Joseline Nibimpa Madame Joseline muratwumva
ndabumvise ubu ariko nyine gari byacitse
yego mwariko muravuga amafaranga leta ibaha ku bijanye muyakoresha gute mu bisata bitandukanye
kubaka amashuri kubaka amavuriro
mubona ari amafaranga ahagije yego mubona ari amafaranga ahagije
sitate kumenya kuvuga amafaranga mu gihe yoba ahagije uko yoba angana
naho kubyereka
amafaranga leta itanga twebwe turayashima kandi cyane kuko leta ni umubyeyi wa twese iriko iradufasha
ego naho kubyerekeye amafaranga komine vugizo itororokanya mubona yifashe gute mu kigega
nimba nkumbure amahera komine vugizo itororokanya yifashe neza kuko turi ku kizi amatagisi ya komine arahari
ego Reka dusubire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Hacimana. Hacimana uratumva? Allo?
Yalo?
Oui, uratumva? Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Godia Hacimana ndi Karu ni Kiramoko.
Uri he?
Ndi Karu ni baha ya kazi niko niya Kiramoko.
Ufise kibazo canke icyumviro?
Ego. Ego.
Mumwishure madam. Allo?
Yo subiramwo ikibazo sinacyumvise neza.
Hacimana wasubiramwo ico kibazo?
Yego nari muje ukuti ndeje ako bavuze yuko akareka yuko mene abanyagihugu bese yara batumba kurima ndeka ingufu nyinshi ndeje muje muri mbi ndeje kake ndeje ko batukita kandi ndeje abanyagihugu bakabanye ko ndeje ko nakanye yaba kanyo se ne
mwa mwumvise ni telefone ntivuga neza
ahantu ahagaze nti hariko harafata neza sindi ko ndamwumva
eh ahantu ahantu uri ndi hameze neza sinzi ko kwigira ugasubira ukabaza neza
wo muranyo
ego
nayo ngeje beta bari kaje yuko bitse mugambi afite yuko bufate bagwanya imishomeri biteze yuko bitse neza akazi kamende kete kugira kugira doye do gwaruka te bavanya aka ngati ndo ngeje mashuri kugira batoro yete kugira batwa kazi mugambi afite ni ngu we kugira aba yabuze yuko abayagi go bare bari ara bari ndo nka nka mashuri biteze yuko nani yatse bajya kuri biko to nayo bitse bufate aka ngo kugwanya imishomeri nti kugira gena ko ndabatsako
ego mumwishure
arakoze ariko arabaza ikibazo cy'ibishomeri kumbure abashomeri aho biri bariteza imbere barakora imigambi yabo kuko ubu ntikoza turitega gusa ko ari akazi gatangwa na leta nabo nyine bariyungunganya bakagira amashyirahamwe bakatamwe bakiteza imbere kandi usanga bateye imbere cyane.
Murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kuri komine ya Vugizo iri mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi aho twatumiye umusanteri w'iyo komine madame Joseline Nirimpa naho kubijanye n'igisata c'indero amakuru atangazwa uravuga ko icyo gisata gisa n'iki cyatitutse abanyeshuri basigaye barangiza amashuri ugasanga ubumenyi ntibuhagije ugasanga nkururi mibiga nk'igifaransa ntibazi no kuruvuga neza ngo biranashika n'abahejeje na za kaminuza ugasanga ugereranije nabo mu myaka yahera mu bihe byahera ukabona ko urugero rwasubiye hasi kuvyerekeye igisata cy'indero mwigeze mwarabaye umwigisha mu bibona gute kubijanye na komine Vugizo. Mudutunge turasubiye kumuta ku murongo wa telefone imirongo ya telefone ntimeze neza n'ibibazo twagize hano muri studio i Washington DC mubandanya rero kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muyumviriza ku mirongo ya FM mugashobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turiko tuvuga ku bijanye na komine ya Vugizo imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi yani makomine hana imbibe nayo ni Kayogoro ari Kibago mu yani makomine agize Makamba Mabanda, Makamba na Nyanzarak iyo komine nkuko twabivuze rero ikabikikujwe ahanini ikikujwe ni misozi hanamye ya Inazegwe ikabitunzwe ahanini n'uburimyi iyo komine yavugizo ima komine y'intara Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva 1972 ikibazo cy'amatongo kaba kivugwa ko ari kibazo kivamwo kenshi inkomoko y'amatati twatumiye rero umustanteri w'iyo komine ya Vugizo madame Joseline Nibimpa ko turavugana ku bibazo bitandukanye bijanye n'iyo komine n'imigambi bafise yo kugerageza kwiteza imbere ariko kubera telefone zitameze neza mirongo ya telefone izuma murongo wiwe ucikagurika reka turiko turagerageza gusubira kuraba ko twosubira ku murongo
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ngikirije kandi murongo wiwe
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mukurindira ko dushobora gusubira kuronka mutumire wacu madame Joseline Nibimpa tubabwire iyi nkuru yerekeye Sarkozy mu Bufaransa aho rero Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'u Bufaransa ari mu minwe y'igipolisi ariko arasambishwa ahitwa Nanterre hafi y'igisagara cya Paris amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre avuga ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafanga yo kwiyamamariza amatora yiwe yo mu mwaka w'2017 yoba yakoreshejwe bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari ayo mahera akaba avuga ko yatanzwe n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi abariko bakurikirana hafi ivyo urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy yigeze no kumubera umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe nyene ariko arasambishwa ni degenvya kuri iyo dossier yayo mafranga amwe mu mafranga abariko baramusambisha basambisha rero Nicolas Sarkozy basaba ko atanga ko umuco kuri aya mafranga ni ayagera ku bihumbi amajana atanu y'ama euro wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Bufaransa ku ntwari ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konti yiwe ya bank arungitswe n'ishyirahamwe ry'umwe mu bashingwa manza bakomeye bo muri Malaysia yaba Sarkozy canke Claude Guéant bose bavuze ko ayo mafaranga atasano afitaniye n'iyo dosiye ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidaciye mu mategeko ntazwi igitigiri Sarkozy yayoboye u Bufaransa kuva mu mwaka w'2007 kugera mu mwaka w'2012 inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda biramuta kuwa amazi tugaruke rero ku mutumire wacu turibaza ko ibyerekeye ibyuma n'imirongo ya telefone muri mwanya bizagukunda madame Joseline Nibimpa mustanteri wa commune Vugizo uratwumva neza ubu
ego ndiko ndabumva
ego tugaruka ku kibazo cy'amatongo kivugwa ko coba kishobora kuvamwo inkomoko y'amatati amatongo muyabona gute mutunganya gute mufasha gute mu gutunganya ico kibazo ku bariko barahunguka
sombure mu basangwa n'abahungutse tabapiye uko SNPC iri ngaho ku kibazo cy'amatongo ebatumvika nke batabikwa muri SNPC
yego hanyuma tugarutse kuri cya gisata cindero twako turavuga nti mwashoboye guheraheza ku mashure mubona amashure yifashe gute ivyerekeye cyo no kwita qualité de l'éducation
ko kwita qualité de l'éducation
yego ku mashure yo muri ivugizo
amashure yifashe neza kuko twese amashure arahari ku mitumba yose nta na hamwe hatari shuri
abana bariga ku bwinshi
Eko,
Malik.
Eko.
Hanyuma kubijanye n'ibikorwa rusangi muri iyo komine muyoboye rigenda gute?
Ibikorwa rusangi twese ntiturindira kwa gatandatu gusa tubikora iminsi yose. Ibikorwa rusangi turasiza amabarabara, turakora amabarabara mashasha, turubaka amashuri, ibikorwa rusangi bigenda neza.
Ego. Hanyuma ikindi kibazo nariko nibaza ni ibijanye no ubworozi mu gihe bavuga kubera ihindagurika ry'ibihe usanga amashamba n'ibyatsi kumbure byaragabanutse cifashe gute ndaze ko komine yavugize yarimo abantu batunze inka nyinshi
eko komine tukizo n'abantu batubaba bitukiye cyane ubworozi n'uburimwe ero kuborozi ibitungwa ibyishyirira mu nzu ubu nta nka nyinshi uzosanga ziriko zirishyina ku gahinga barazirimira ubwatsi bakazigaburirira mu nzu
ego
ego
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Emmanuel uratumva ego utubwire irindi zina naho hamagaye uri
ni Sadiyunga Emmanuel nkaba ni kuri Centre Makamba
mufise akabazo cyangwa icyumviro
ego nabonye ndiko ndasoma ku rubuga rwa Facebook mbona yuko ngo ijwi rya Amerika riri muri komine Vugizi
ego
nyuma nari nshyira ku nimero bariko barashyira ku nimero za telefone rero nico gituma nacishyira ku nimero za telefone
ego ufise ikibazo none cyangwa intererano
ego ni kibazo nari mfise nuko nari ndabibonye mbaza nti none ijwi rya Amerika bari bafite intumbero nk'ubuganga bivugizo
twatumiye musitanteri w'iyo komine niwe dufise nk'umutumire sinzi ko ari kibazo mu mubaza cyangwa icyumviro mutanga
icyumviro natanga ni uko komine Vugizo ari komine nziza ifite ahantu heza imeramo ibintu imeramo ifungurwa byose hanyuma ni komine imeze neza icyo nabaterera
murakoze Emmanuel aravuze ku byerekeye ibifungurwa byinshi ibirimwa birimwa muri komine Vugizo ko komine Vugizo uravye ukuntu ihagaze iri hagati y'intara Kama ya Buragane na Nimbo reka na Bututsi mu buraruko ugasanga ibintu birimwa muri izo ntara novuga ko Vugizo ishobora no kunganira mu bitegwa bimwe bimwe kubera iri hagati y'izo ntara Kama zitatu mubitegereje mubona ko ari ikintu giha inyungu giha kamaro cyane ivyerekeye ivyimbugwa muri komine Vugizo
murakoze cyane komine Vugizo nkuko uwo muntu wanyu ahetete kubivuga komine Vugizo ni komine nziza cyane imeramwo ibitegwa byose kandi yo ifise amasezo menshi kuko hageze muci baba bariko bimbura ingano ibitegwa bita ingano kumbure kidakunze kuba mu yandi makomine ego
igisata cy'ubudandaji cyo cifashe gute muri komine Vugizo haba uruja n'uruza hagati muri komine cyangwa uruja n'uruza hagati ya komine Vugizo na makomine yandi bihana imbibi
murakoze cyane ku ruja n'uruza komine Vugizo nk'uko mwabyumvise nk'uko mwavuze yuko hari ibarabara bari musanzwe muzi ko hariho ibarabara rimwe ariko uno munsi hari amabarabara menshi kuko n'amasoko turiko turiyubakira amasoko mu bikorwa rusange dufatikanije n'abenegihugu komine Vugizo ni komine isohora ifungurwa cyane igafasha no mu yandi makomine no mu zindi ntara
umuntu yitegereje ibintu byimbugwa cyane ku batazi intara ya batazi komine ya Vugizo n'ibihe
isimbugwa simbuka cyane hari ibigori hari ibiharage hari ibiraya hari amateke hari imyumbati hari noneho hari ingano hari injya z'ubwoko bwose noneho ubwoko bwinshi bwose bw'injya burahari
yego tugaruke ku mirongo ya telefone Diomede aduteye akama Diomede uratwumva
ndabumba neza
ego ngo tubwire n'izina naho mpamagaye muri
izina ryanjye ni Imana Diomede nkaba mereye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
ego mufise akabazo cyangwa icyiyumviro
Ego ndabukizanya kwa mutumire ngaho oyi matumire ajeje mja kumine ngaho oyi mnara makamu.
Arabumva?
Ego nashaka ndamu ego nandana mweza kato kambiri ego nyakuwa ni viza ngaho ujidi mja kumine mbe kurawana kumine kuge harini kumine tukuhisi tuwati wa mga uchumbi ya tumasa wita anga kuwela aitere uchumbi kumine iwa iya yuba ifite abantu bangana gute bo nk'abantu dufate n'isi ahari usanga bamwe bari mu maraba yara ugasanga ndafite bisasha nk'abo bantu bita n'abasomeri kandi bamwe bari ugasanga ari kubariya mu mazi y'abantu n'uko iki muri komini yanyu kugira murazi ngene n'abateye imbere kugira batere imbere cyane kuko n'isi cyane kuko ni tukunda abantu biba cyane kuko muri yiba ni mu twita sari igisuma nuko ni kugira murazi ngene mubateze imbere icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo komine iba ifite ifite ingufu zikugira baraye zina munyagihugu wese asomerewe atakaza ndetse kugira iraye kumire mu mwakazi kugira akuri neza kuko twese twebwe tubona abantu benshi nenga nibavuga kabi cyane rwose nabakumyene mukora ingufu kugira murahe mateze imbere cyane rwose kugira akazi kaboneke cyane kuko ni byiza ni byiza kabisa kuko umuntu abone umuntu akora akazi kuko benshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura rero bamwe bamwe usanga batunze ibintu kwita aho ugasanga ariko batunda abantu atakazi bafite murabe kumyene murabe kumyene mu mubahaka dutwinshi cyane kuko tugira duteze imbere nawe murakoze
murakoze mwishyure madamu Joseline
ego ndabashimye cyane nk'abafite by'amerika
murakoze mu mwishyure ikibazo cya mbere yabajije ngo ku badafite icyo bifashisha cyane cyane nk'abakiri bato ngo baca baja mu bintu by'ubusuma ngo nikihe mwokora kugira mubafashe kwiteza imbere mu kwaronsa nk'ubuzi ngo icyo kibazo ni ikibazo cy'ubushomeri yabajije ibibazo bibiri mbwa numvise bijanye n'ubushomeri ingene abantu batagira akazi baca kenshi baja nko mu bintu bikorwa n'inkozi z'ikibi ngo nikihe mwokora kugira mufashe kuronsa akazi abantu baba muri komine Vugizo nk'abo bakiri bato cyane cyane
murakoze cyane nk'umuntu yovuga ko yoba ari igishomeri akaba yabuze icyakora muri komine Vugizo nuko yoba ari mburasi mazi ko komine Vugizo nababwiye yuko ari komine nziza cyane kandi yimbuka nta muntu yovuga ko yashomeye akabura akazi muri komine Vugizo kuko ubuzi burahari nababwiye yuko akazi atari ukwigisha atari ukuvura cyangwa ikindi akazi acyo umuntu akora icyo ari cyo cyose kiramuteza imbere.
Dufise kandi Colonel ku murongo wa telefone. Colonel watumva?
Ego ndabumva cyane nka musemiri wenda ubwiza na mutane.
Arabumva mwaramutse.
Ndabaye mwiriwe mutane.
Ndabaye mwiriwe nyakuba.
Iyo uvuze ngo abantu ni mura kimara mushatse kuvuga iki? Iyo umuntu w'umunyeshuri agiye ku ishuri yiga hehe nabagiye kugira afate isuka ngari.
Umuntu atagira akazi muri komine Vugizo. Yakuze ubute icyakora. Ibikorwa birahari
none wovuga yuko wize leta yoshaza kugufata icyuka ngarime gamusahane nagira arafise gutanga ujya umenye yatanze byiza akabuha abana bakiri bato abana bakiri bato bakabwakira hama nabo bakabuha abandi kuko ni generation par generation nurunganwe kurunga mbega uno munsi muri komine Vugizo
mbura ntibambajije akazi ka leta bambajije akazi
oya leta iteza gutunganya ibisasa byose neza yaba uburimyi bukaba neza bukigwa neza amasuka agatangwa hakaba hari amasosiyasiyo abantu barimo bakaja hamwe bakorora atari babiri atari umwe umuntu atarima ku gakoko kiwe cyangwa ku ntuzeye ariko aba umuntu aja hamwe n'abandi ahabwa amase ku gihe ahabwa isuka ku gihe afata isuka hanyuma tubone kubona umwimbu mu gihugu cyacu cy'u Burundi si uno munsi ivuga izo gusa uno munsi.
Colonel turamutaye ku murongo wa telefone kuvyo yari karavuga mu havuga iki
urije ari karavuga aho ari katanye intererano nziza cyane bimwe twahera ko nabwira yuko abashomeri bashya hamwe bakiteza imbere bidahanye na bamwe bamwe bose icyo bize kugira ngo bateze imbere ubumenyi baro
yego Tugarutse ku centre de négoce hari I centre de négoce yivugizo hari zindi mwoba mwararubatse mwaran yisanuye centre de négoce yavugizo odotunge ivyuma na ma telefone umunsi ntivyatubereye yororo ariko twagerageje dusubiye kubasaba kutwihanganira nibintu umuntu atitega iyo bishitse bitera ibibazo yamara nkuko muri abadukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika mutigera muhengeshanya nibibazo mushobora kumva iki kibazo rero no munsi cha cabaye kibazo ndanse ariko twagerageje uko dushobora tubasaba rero kubandanya mutadohokegwa mukudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu rero tubatumiye kubandanya mudutega amatwi mushikiriza ivyiyumviro mukurikirana ibiganiro vyacu nk'iki kiganiro muri isanga aho muronga akaryo kugushikiriza ivyiyumviro vyanyu mugashobora no guterera mukabaza nibibazo rero hari mu kiganiro muri isanga atweko tuvuga ku vyerekeye intara ya Makamba komine yavugizo atwa twatumiye mustante w'iyo ntara madame Joseline Nibimba turabashimiye rero kandi tubashimira kumashobora kutwihanganira ku bibazo twagize uno munsi mu kiganiro twa dufise cha muri isanga aha niho kirangiriye yamara mubandanye mudukurikira mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Ni radio Ijwi ya Amerika.